Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwabonye butandukana muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki ya 11 ukwezi kwa 10 umwaka 2019. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Abashakashatsi kuri genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda barasaba kaminuza zo mu Bubiligi kutakira umwanditsi w'umunyakanadakazi Judy River kuko batemeranywa nawe.
Nabiri yavuga byo guhanura indege ntawe ihure na genocide.
Ntabwo bashaka impaka n'indu, bashaka impaka icyo gihe nyine cya mbere baza muri izo conference kamenya ibintu byatangajwe ku mugaragaro.
Aba ni bamwe mu badashyigikiye rero ko kaminuza zo mu Bubiligi zakira Judy River. Abamutumiye bo bavuga ko ari uburenganzira bwe bwo gutanga ibitekerezo bye. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari yarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana. Aloyse, waramutse neza.
Baramutse Thomas, ndamutse n'abateze amatwi muri aka gatondo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yikuru wa Kanejo yasabye abanyagihugu biwe kwihanganira impunzi hamwe n'abimukira nyuma y'ubwicanyi buhitiye bwakozwe n'abanka banyamahanga. Ejo kuwa kane nyine muri icyo gihugu impunzi zirenga 300 zari zigandagaje ku nyubakwa y'ibiro bishyirahamwe mpuzamakungu ni kita ku mpunzi HCR i Cape Town basaba gukurwa muri Afrika y'Epfo batinyira umutekano wabo. Bahisemo kuhaguma kushika sere iba tunganirije kuri ayo makenga bafise. Afrika y'Epfo ihaye indari impunzi n'abasaba ubuhungiro baba 268 benshi bava muri Somalia, Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, Ethiopia nk'uko HCR ibivuga. Inama y'igihugu irongoye Sudani yaragenye umukenyezi wa mbere kuba umukuru wa sentare nkuru. Abaye umukenyezi wa mbere agenywe muri ayo mabanga ndetse no mu karere kose k'Abarabu k'isi. Iryo genwa ryiwe ribonwa nk'iyindi ntambwe ku bagore bariko bahabwa igihagararo muri iyo leta mfata kibanza. Umukenyezi Nemate Abdullah ubwa mbere yari yagenywe muri ayo mabanga inyuma gato yaho abasirikare bafatiye ubutegetsi, mu nyuma asubirizwa n'uwundi yongera kugenwa imyerekano yakuye Bashir ku butegetsi irangiye. Abakenyezi bane baragenywe mu myanya itandukanye muri leta nshasha, harimo n'umukenyezi wa mbere arongoye ubushyirangaji bw'imigenderanire n'ayandi makungu Asma Mohamed Abdallah. Perezida Bashir ariko arakurikiranwa n'ubutungane ku byaha byo kurya ruswa, ariko abanyesudani benshi babona ko atagihana ashobora guhabwa we n'abari bafatikanijwe nawe, kiretse igisata cy'ubutungane gisubiye gutunganywa gusha. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ariko aragabisha ko ashobora kugururira imiryango amamiliyoni y'abimukira bakinjira ku mugabane wa Buraya, mu gihe abamunegura ku bitero bya gisirikare ariko arakora ku bakirde muri Siriya barushiriza kwiyongera. Erdogan abishikirije mu gihe ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'abategetsi ku gatwe kabo mu Buraya babandanya banegura iyo ngendo kandi bagasaba ko ibyo bitero ku barwanyi b'abakirde bihagarara. Inama ya onijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarakoranyije ku munsi wa kane ngo yihweze ibikorwa bya gisirikare biriko birakorwa na Turukiya muri ako karere. Abadiplomate bagize ako kanama bavuga ko ibyo bitero bishobora kunyura ubuzima bw'abantu atako bwari bwifashe muri ako karere, kandi bamwe mu bagize ako kanama bagasaba Turukiya kwihuta guhagarika ibyo bitero muri Siriya. Abasangwa butaka bari mu myerekano mazindwi mu gihugu cya Equateur ejo ku munsi wa kane barafashe mpiri abapolisi batari bake babatembereza n'imbere y'amasinzi y'abantu bari muri iyo myerekano bashavuye cyane bikomeye ku murwa mukuru Quito. nimugihe umwe mu ndongozi zabo basangwa butaka hamwe n'abandi bagenzi babo bane biciwe bariko baratana mu mitwe n'abajejwe umutekano. Iyo myerekano yatanguye inyuma yaho Perezida Lenine Moreno atangarije ingingo yo guhagarika ifashanyo leta yahora ishira mu gisata cy'ibitoro ibyatumye ibitoro ibiciro by'igitoro byiyongera muri ico gihugu. Igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika carahagaritse abanyororo babiri bahoze barwanira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu bagirizwa kuba aribo baciye imitwe abamenyeshamakuru b'Abanyamerika mu mwaka w'2014 nk'uko byemejwe n'abategetsi ba Amerika hamwe n'abakirde. Perezida Donald Trump yashikirije ejo kuwa kane ko abanyororo bari basanzwe bafunzwe n'inteko z'abakirde ziri muri Siriya baciye bimurirwa mu ibohero ry'igisirikare cha Amerika. Iryo yimurwa ryabo ryabaye mu gihe hari ubwoba ko barwanywe bakirde bashikikiwe na Amerika basa n'abatazoguma bafunze izo mbohe mu gihe Turukiya yatanguye ibitero ku bya gisirikare ku barwanyi b'abakirde. N'abategetsi bo ku rubibe rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika barugaye ibiraro bibiri bihuza Amerika na Mexique mu gaturuturu keje kuwa kane mu kiringo cy'amasaha abiri inyuma ya habimukira baharurwa mu majana benshi bava muri Amerika yo hagati bari mu myerekano ku yinjiriro ry'izo mbibe. Iyo myerekano yabereye mu gisagara cya Matamoros ku ruhande rwa Mexique no ku yinjiriro ryo mu gisagara cya Brownsville ni muri leta ya Texas. Abanyamakuru muri ico bo muri Mexique bari bahari bashikirije ko benshi muri abimukira bava muri Honduras.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet www.radioyacuvewa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ejo yagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru ku byo ubushikiranganje aramutswa bwaranguye mu mezi atatu arangiye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza arabiduha birambuye.
Yerekana ibyo ubushikiranganje aramutswa bwaranguye hagati y'ukwezi kw'indwi n'ukw'icyenda uyu mwaka. Alain Guillaume Bunyoni yishimiye ko muri icyo kiringo inzego z'umutekano zawurinze neza. Nubwo yitegereye iby'abahagaritswe ari byinshi, umushikiranganje w'umutekano yemeza ko bidasigura ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye. Yizeza ariko ko mu duce twose tw'igihugu ibikorwa byo gusaka bigiye gukomeza.
Mu mugambi wo gukinga ububisha kwama umuntu ariko arasuzuma yuko abantu babaye mu mategeko n'ibyo batunze biri mu mategeko na kazi ka misi yose. Aho kazi rero kazobandanya haba mu bisagara bikuru bikuru canke mu gihugu hagati. Hariya bibaza yuko tuye perquisition iba muri Ntahangwa iba muri Musaga kera mbere ntibari bazi ko nikiriri ishobora kuba yo canke mwirohero canke ahandi canke mu gaseke buye n'ahandi hose zirahaba. Abandi bagasha bibaza ati ivyo rero ni vya hariya warafise ikigwanisho agitunze bidaciye mu mategeko agaca gasoboka na karara akagenda nijoro kajya mwumva yibereye muramvya naho nyine akajya abona yafuye perquisition musanze murabaze kumva aho tuzifatanye uruguru. Rero abantu babimenye iyo fuma yishikana agacibwa inkoni ngufi aho ko agifatana ikigwanisho yera kigagaje akakigumana. Ibyo rero bizobananya kugira ngo dukingire si ukuvuga ko hazoca haba ibintu by'urutavana ko n'ikibiriraho bya harisirema n'ibiki n'ibindi. Oya, ni ibikorwa bizokoreka nk'uko amategeko y'umwuga w'inyamiramabi abitegekanya kandi byisunze amategeko agenga igihugu cyacu cy'u Burundi.
Mu gihe haze iminsi ku mbuga nkoranyambaga herekanwa bamwe mu bapolisi bakubita abanyagihugu nk'ibyabaye ingozi mu buraruko mu ishengero ry'abadivansite b'umunsi w'indwi mu mpera z'ukwezi guheza polisi babonetse bariko bakubita umukenyezi wo muri iryo shengero bariko bagerageza gusohora abakirisu inyuma y'amatati yibonekeje ku mpande zibiri zitumvikana. Ubajejwe asigura ko bakora amakosa bahanwa.
Turafise intumbero n'indinganizo mu bijanye n'indero mu gisata cy'abapolisi dukurikiza ku ngero zitandukanye naho nyene inyamiramabi yose yoba yararenze amategeko. Igihambaye no kubamenyesha yuko ibice ijana ku ijana by'inyamiramabi yabimwe cyangwa baba 10 cyangwa barenga bakoze amakosa ariyo yose amakosa y'akazi ari mu gitabo mpana vyaha barahanye ariko twovuga ari kwari kumwe ku muryango abumwe gatukisha umuryango turishimiye ingene byifashe mu gisata cy'igipolisi bijanye n'indero discipline ingene yifashe tugeranije n'ibice byaheruka uwa wese yararenza amategeko yarabihaniwe abari mu gisata cy'uguhanurwa barahanuwe abari mu gisata cy'uguhanurwa barahanye nabagiye bakarenza urugero bakabwiriza guhashwa barahashijwe harabo twashengeje haranabo twirukanye
bwana bunyoni mu kiganiro hamenyesha makuru yanagarutse kandi ku yindi sanamu ya video yakwiragijwe mu ndwiheze icegera cyambere cy'umukuru w'inama nshinga amateka gatondwa sa akaba n'umukuru w'umugambwe senere utavuganwe n'ubutegetsi yari yaroye kugendera abanywanyi biwe muri komine muhuta mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi abapolisi bamucungera ubuzima berekanywe bariko bahazana n'utwara igipolisi muri ako gace bamusaba kutabinjirira mu kazi umushikanganje batwara sanga atakidasanzwe cyabaye
burya tujya tuzunguruka ku marezo sosiyo ma telefone yanyu natwe turatubona mugabo tugira ko komantere nk'uko mugira komantere mwebwe isanamu twarayibonye imwe zibiri zitatu na raporo n'ibindi nayo ubundi turazi yuko hariho umutegetsi yaragiye gukora ibikorwa by'umugambwe wiwe akaba afite abapolisi bamuherekeje aho hantu abagiye gukorera abari n'abandi bapolisi bahakorera ko rero bashobora kuba bari ko barapanga ingene baza gucungera umutekano ugasanga barashoboye guharira kugira ngo bashike ku ntumbero y'ingene akazi bakagaburana neza n'ibisanzwe kandi birashika iyo barengeje urugero turaheza tukabahanura hanyuma agasubira ku mirimo iyo cyagaragaye yuko ari ikosa ry'akazi baraheza bakarihanirwa ivyo rero muraze murabiturekera hanyuma tuzobibakorera neza nawe muronko umutekano mukora akazi kanyu bimeze neza nihaza bava yagiye buca atangura gukubita kuri komantere ari buca yongeramo n'ijwi rwiwe abone nakongeramo ikindi cyandiko rwiwe kurya namwe muri ko murapanga amakuru mushobora kuvuga muti haratanguye iki yateka ho tanguye iki cyangwa yohereza iki niko nabandi bishobora kubashikira iyo havuye mwuwo urujwi rwarondomose ukarondomoka nta kundi baraheza bakarusubiza hasi bagakorana neza bakumvikana
iruhande y'abantu bahagaritswe muri amezi atatu aheze igipolisi kandi cyemeza ko cyafashe inkoho 27 congera giseta amaritsi arenga 1,059 y'inzoga zitemewe n'amategeko eroje urika neza Nairobi juu ya Amerika
abashakashatsi impuguke abanditsi n'amashyirahamwe avugira abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bandikiye ibaruwa kaminuza zo mu Bibiligi ziteguye kwakira umwanditsi w'umunyakanadakazi Judy River bazisaba kutamwakira umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na bamwe muri bo
Professor Josias Semujanga ndabashimiye cyane kuza ku ijwi ry'America.
Murakoze.
Uri umwe mubashize umukono ukuririye abaruwa yamagana ukuza kumwanditsi n'umunyamakuru Judy River muri za kaminuza zo mu Bubiligi. Kira gitekerezo mu kibona gute mwagifashe mushingiye kuzihe ngingo.
Kira gitekerezo twagifashe kubera zira nyandiko zipfobya genocide yakorewe abatutsi. Ni nyinshi kuva kera urabizi. Ariko hano muri Canada usigaye yandika cyane muri ya Judy River ikibike icyatumye tubifata nta kindi nuko handitswe ibitabo byinshi bisobanura na biriya yavuga byo guhanura indege nta wihure na genocide kandi ikindi cyakazi biriya nabyo ubwabyo urubanza rwarabaye n'abafaransa babitangiye barabihagarika ubwabo icyo dushaka ni uko ukuri kugaragara ntabwo tubuza abantu kuvuga ibyo batekereza ariko gupfobya genocide ni ukwica abapfuye kabiri
cyo mubuza ni ukubigeza ku bandi cyangwa se ni ukugeza ku bandi ibitekerezo bivuga yuko bipfobya genocide
ibitekerezo ni uko ushobora gukoresha ububasha bwawe nk'umushakashatsi noneho ukagoreka amateka kuko iyo urebye ibyanditse agusha ku ngingo avuga yuko genocide yatewe na FPR agusha kungingo akazanamo n'ibindi mu gifaransa bita marga afite gutanduki kuko ngo ubirebye hapfuye abantu benshi ngo ubirebye ngo hari dictature ibyo ari byo byose ibyo byinshi byose ntaho bibereje genocide yarateguwe inzego zitegura zirahari ko ajiri vyavuga kuri leta y'Rwanda ibyashora kubivuga uko ashaka ariko ntabwo bihuriye na taho bihuriye na jenoside
reka none niho tujye ku ruhande rw'abateguye uruzinduko rwa Judith Riva bazamwakira ndi kumwe na Gustave Mbonyumutwa wo mwishyira hamwe Jambo Gustave Mbonyumutwa urwo ruzinduko rwa Judith Riva ko rutangiye kuzamura impaka rutaraba
nabyo byinakwita impaka ahubwo ni ninduru cyangwa se urusaku rwa bamwe batebasobanukirwa cyangwa se bafite ibyo bagamije bashaka gusa gushyiraho icyokere ku bantu bifuza kumva Judith Riva aho wateganyije kuzajya gutanga ibiganiro muri za université cyangwa se no muri conference Jambo Esperier iri gutegura ejo kwa gatanu
ariko se Gustave Mbonyumutwa abantu bangana kuriya banditse kenshi na byinshi ku Rwanda harimo ndetse n'imiryango ihamye ivugira bacitse ku icumu ndetse narwanya n'andi majenoside yabayeho mu isi abo bantu baratera induru ibyo byo bavuga ntago byumvikana
baratera induru kuko nyine icyo ntago bashaka impaka n'induru bashaka impaka icyo gihe nyine cya mbere baza muri izo conference kamenye ibintu byatangajwe ku mugaragaro bamwe bari mu Bubiligi abandi mu Bufaransa mu France nta kibazo baza bakagize impaka icya kabiri nuko nibyo baba bavuga urebye nta hantu barimo berekana ko Judith Riva yibeshye
ariko navuganye n'umwe mu bashyize umukono kuri yabaruwa ndavuga Josias Semujanga n'umuntu wanditse cyane ku kibazo cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda n'umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane ntabwo avuga yuko Judith Riva atagombye guhabwa ijambo kugira ngo avuge icyo amujora nuko nyine apfobya nuko yakoze ijambo yise amalgam yuko avangavanga ibintu ku buryo niyo genocide yageraho abantu bakayibagirwa ko yanabaye ibyo ngibyo ntago mbyemeranywaho
arasha gukoresha nyine genocide yakorewe abatutsi kugira ngo bahishire ibindi byose byabaye aho ahubwo niwe wagomba kwibaza bakisuzuma icyo bagamije ubwicanyi se ko bwabaye ntibabuhakana basobanuye neza ukuntu umuntu yaba ari gupfobya ubwicanyi bwakorewe abatutsi ngo nuko yavuze ubwakorewe abahutu ntaho buriye no gushaka guhungabanya cyangwa se gushyira ku ruhande rw'icumi bwakorewe abatutsi
Gustave Mbonyumutwa ndagushimye cyane kwa waje ku ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umuryango Never Again Rwanda uharanira amahoro n'imiyoborere idaheza wakiriye igihembo cyitiriwe Raja Kaufman gihabwa imiryango ifasha abaturage gukorera iterambere rirambye igihembo cyatangiwe kuri kaminuza ya Georgetown hano i Washington mugenzi wacu Edirwema yakurikiranye uyu muhango
ni igihembo cyitiriwe Roger Kaufman gitangwa n'umuryango uharanira impinduka mu buzima bw'abaturage uzwi nka International Society for Performance Improvement umuryango Never Again Rwanda washimiwe kubw'uruhare rwawo mu gutanga umusanzu mu kubaka amahoro arambye mu Rwanda mu kiganiro n'ijwi rya Amerika Eric Mahoro ushinzwe ibikorwa mu muryango Never Again yavuze ko ari ishema rikomeye ku muryango wabo kandi ko bibongerera imbaraga mu kazi basanzwe bakora ko kubaka amahoro no komora ibikomere mu Banyarwanda
kuri twebwe biradushimishije cyane ariko nanone biratwereka ko hari ababona bikorwa dukora ariko bikadutera n'imbaraga zo gukora byinshi kurushaho kuko buryo ubonye hari abantu bagushima ubundi biguha challenge biraduha challenge yo kuvuga ngo ni gute twakomeza gukora ibikorwa byacu ndetse ni gute twakagura ibikorwa byacu kurushaho uwo rero ni nk'umwitangirizwa iki gihembo kidusigiye ariko ku rundi ruhande biratwereka agaciro k'ibyo turimo gukora
Roger Kaufman witiriwe iki gihembo yashimiye umuryango Never Again Rwanda kuba warabaye indashyikirwa mu gufasha kongera kubaka umuryango nyarwanda nyuma ya genocide
Everybody should get inspiration from that. This sort of a bottom up organization
Hari byinshi dukwiye kwigira kuri uyu muryango umaze igihe kitari kinini uvutse no umuryango washinzwe n'abakiri bato bari bafite umutima wo gukunda igihugu cyabo kandi banitaye ku baturage imiryango yabo n'abaturanyi babo bawubakanye ubushishozi ubuhanga n'ubushake icyo tubifuriza nuko barushaho kubaka maze ugakomera ku buryo ubikitegererezo ku isi
we hope to continue and serve as a model for the world
muri ibyo birori byabereye muri kaminuza Georgetown mu mujyi wa Washington umuryango Never Again Rwanda werekanye bimwe mu bikorwa byawo birimo uburyo bagerageza gufasha abanyarwanda kuba abaturage bagira uruhare mu miyoborere n'iterambere by'igihugu hagamijwe impinduka nziza no gushyira hamwe imbaraga zubaka amahoro n'iterambere birambye Bwana Eric Mahoro umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri Never Again Rwanda yasobanuriye Ijwi rya Amerika uko babikora
ibikorwa byacu ni ibikorwa byo kubaka amahoro cyane cyane twibanda ku guhuza abantu kubaka imibanire myiza tuhangana n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi ariko nanone tunabakira abantu ubushobozi cyangwa dufatanya nabo gusesengura imiyoborere no kugira uruhare mu bibakorerwa kuko nanone nacyo ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka amahoro kandi dukora n'ubushakashatsi kugira ngo tubashe kugira inama yaba ari leta yaba ari n'abandi bafatanyabikorwa ku byakorwa kugira ngo ibibazo sosiyete yacu igihugu cyacu kigenda gihora nabyo tubashe kubikemura
Never Again Rwanda ni umuryango nyarwanda washinzwe mu mwaka w'2002 uyu muryango uvuga ko ibikorwa byabo bimaze kugera ku banyarwanda n'abanyamahanga barenga 100,000 gahunda zabo zishingiye ku cyerekezo cyo kubaka igihugu aho abaturage babo umusingi nyawo w'impinduka nziza kandi bakorera hamwe bagamije amahoro n'iterambere birambye Edi Rwema Ijwi rya Amerika Washington
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Muri Tanzania bamwe mu Barundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bafite impungenge zo gucyurwa ku ngufu Barabihera ko leta ya Tanzania yanze gusubiza bamwe muri bo impapuro ziranga impunzi bita ifomu inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi no mu nkambi z'impunzi muri Tanzania turayigezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
abenshi muri abo Barundi bahungiye mu nkambi ya Nduta district ya Kibondo intara ya Kigoma igihugu cya Tanzania bavuga ko bamaze ukwezi atamfungwa baronka kubera kubura ibikaratasi byangombwa by'impunzi ivyo bikaratasi bamenyesha ko batabisubijwe inyuma ya rusasuma rw'impunzi ruherutse kuba mu nkambi yose y'impunzi zahungiye muri cyo gihugu cya Tanzania izo mpunzi z'abarundi biyumvira ko uwo bari mu kenyuro abayobozi b'ikambi ya Nduta bo batoye bo guhatira abarundi batavyumvamwo gutaha uyu mugabo yari muri iyo kambi ya Nduta atashimiye ku mwidondoro wiwe umenyekana ari gano uko bimeze asobanura n'imigwi itandukanye yabasubijwe inkaratasi
ko igituma mvuga uko no kubera ubu hari abantu benshi tumaze iminsi dutonda ku biro by'umukuru w'ikambi ya Nduta tusaba ubufasha no kuvuga hari abantu bafite ingorane turi uburyo bwinshi hari abantu ifomu zabo zete zabo byahagaritswe bivanye n'imvo zitandukanye no kuvuga ubugiye gutora ibyo ufungura utwara icheti kiri ko amafoto y'umuryango wawe rero byarashika umuntu ugasanga aragwaye arafatiriwe arongetse undi muntu hanyuma icyo cheti kikaca gifatwa gifashwe naho wagenda wowe mwene cyo ntibagigusubiza hakaba n'abandi bavyariye inyuma y'ikambi ni ukuvuga rero idufise ibibazo byinshi rwose kweri hakaba n'undi mugabo w'abandi bantu bafise ibyete byose bikwiye mugabo muri uku kwezi ku maliste yasohotse y'indyo abo bantu ntitwashoboye kuyisanga ko turamaze indwi tuduga tumanuka tujya ku biribi tugenda ku bindi ni ukuri twarushe inzara abana ntibagira icyo barya ugiye gusega ugiye gusaba umuntu ibyo afungura umwana gutuka ngo none wowe ngo byagenze gute kugira ngo uburi ibyo ujya hari ubiguha hari ubutabiguha
uno mukenyezi nawe amaze indwi zitatu ataronka ibifungurwa arigana uko amaze igihe ajuragizwa ndetse akavuga ko yamaze guhabuzwa Abarundi baba mu nkambi ya Nduta barafise icyo basaba leta ya Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi ku isi HCR
n'ukuri Tanzania yisubire ko n'ukuri kuko yafashe iyindi nzira twe tubona ko ari undi mukenyuro ni ukuvuga abo bantu ibyete byahagaritswe byose biri mu biro by'umukuru w'ikambi yatubwiye yuko ibyo vyete atabiduha ahubwo ngo abemeye kuca bataha binjire ngo abandike rumva benshi twahisemo kutatwinjira kwandikwa kugira ngo dutahe kuko ni gupfa no gupfa none kutoguma ngaha mu ikambi utari kuraronka ibyo ufungura utari kuraronka ibyo ufungurira abana none woba mu ikambi wa muri kurasega ibyo abana barya kandi nawe wari ufise icheti cy'uko wahora uronka ibyo kurya ufungura atangorane ni ukuri ibyo twasaba umukuru w'ikambi ntiyari kudufatira ibyete byacu ngo mpaka ngo twemere ngo gutaha ahubwo yari kubidusubiza natwe tukongera tukaba mu ikambi nk'abandi bantu bose bitari uko naho ni wa mugambi nyine wo kutwirukana bakoresheje ubundi bwenge bahinduye ubundi mukenyuro ni ukuri turatakambiye yuwe ni HCR idufashe
ntiturashobora kuronka abo umushikiranganji buraba intwaro hagati muri Tanzania kugira bagire icyo bavuze ku bibazo by'izo mpunzi zo mu nkambi ya Nduta ibi bintu bimeze gutyo mu gihe hari haherutse kuvugwa amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na Tanzania yo gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri muri Tanzania n'amasezerano yiyamirijwe n'amashyirahamwe atandukanye arabivye agateka kazi na muntu muri rusange n'agateka k'impunzi ku bw'umwihariko byari bitekanijwe ko kuva itariki ya mbere y'ukwa cumi ayo masezerano atangura kuja mu ngiro ariko kuva iyo tariki hatahukanywe abishakiye ivyo bikaba byari byahimbaye impunzi z'abarundi bari muri Tanzania babona ko hataragera gutahuka.
Desire Tungimana urakoze kandi udushoreje aya makuru. Shuti mwese muduteze amatwi ndabashimiye cyane rwose mukomeze mugubwe neza na programu za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikintu cyacu. Mugukera igihugu cy'u Burundi. Yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika yabaye isubi
Ikigo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikigo cyacu mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye ikigo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye ikigo cyacu bakozi bakarorero batanga makuru ahumuri